radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na FM 93.3 n'ibice bitatu i Karongi, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 igisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 30 umupfakazi wa President Cyprien Ntaryamira w'u Burundi aravuga ko ategereje ukuri kwiraswa ry'indege yaguyemo.
Harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi, ayandi akavuga biriya, uburyo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri kwerekeye ikorwa ry'ijya ndege.
Silvana Ntaryamira mu kiganiro cyihariye ku Ijwi ry'Amerika mu Rwanda mu karere ka Rutsiro. Imiryango igera kuri 214 yarimbuwe mu murenge wa Boneza mu cyahoze ari komine Kayove muri 94. Murumva inkuru irambuye mu rwego rw'ibiganiro Ijwi ry'Amerika ibagezaho mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga rya nuhino ku isi, ndikumwe na Eugene Mukankusi.
Muri Sudani utudege twitwara drone ejo twakubise umujyi wa Al Gadaref, byavuzwe n'ababyiboneye hamwe na guverineri waho kuri wa kabiri. Byatumye intambara yashegesha igihugu igera muri leta yarimo umutuzo ikorwamo ibikorwa by'ubuhinzi, ahahungiye abantu bagera ku gice cya miliyoni. Gadaref ni umurwa mukuru wa leta ya Al Gadaref. Kugeza ubu haracyacungwa n'abasirikare mu gihe intambara hagati y'abasirikare basanzwe b'igihugu n'umutwe utwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF iri hafi kumara umwaka. RSF yigaruriye umujyi wa Khartoum, leta bituranye ya Gezira, kimwe n'ibindi bice hafi ya byose by'intara za Darfur na Kordofan mu burengerazuba bw'igihugu. Ni mu gihe igisirikare gifite amajyaruguru n'uburasirazuba bwa Sudani, harimo n'icyambu gikomeye cyo kunyanja itukura. Ababyiboneye n'amaso bavuze ko mu gitondo cy'ejo kwa kabiri byibura drone ebyiri zari zibasiye ahari ibikorwa bya gisirikare i Gadaref. Uyu ni umujyi uherereye mu burengerazuba bw'uwa Jezira. Tujye noneho muri Sudani y'Epfo, ifite umugambi wo gutangira kwandika abazatora mu kwezi kwa gatandatu mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azaba mu mpera z'umwaka. Byavuzwe n'umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora mu gihugu kuri uyu wa kabiri. Abenego Akoke yavuze ko ingenga bihe matora yamaze gutegurwa ku nshuro ya mbere mu mateka y'amatora muri iki gihugu kikiri gito mu myaka mu bihugu byo ku isi. Cyakora uyu muyobozi ntiyatangaje itariki nyirizina y'itora yateganyijwe mu kwezi kwa 12 hakurikijwe inzira yashyizweho mu mwaka ushize. Akoke Ali Juba yabwiye abanyamakuru mu nama bagiranye ati, tugiye gukoresha amatora kubw'amahirwe itora rizaba. Intambwe ya mbere yaba kwandika abazatora bishobora gutangira mu kwezi kwa gatandatu. Ibi yabivuze ariko hadatanga itariki nyayo itora rizaberaho. Sudani y'Epfo nta tora yigeze ikoresha kuva ibonye ubwigenge yahawe na Sudani mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2011, kandi igihugu kibasiwe n'urugomo, ubukene n'ibiza bidaturuka ku bikorwa bya muntu. Sena ya Liberia ejo kwa kabiri yashyigikiye ishyirwaho ry'urukiko ku byaha byo mu ntambara rwo guha ubutabera abakozweho n'ihohoterwa ritandukanye rimaze igihe ryakozwe muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika mu ntambara ebyiri zashyamiranije abaturage. Umushinga watanzwe na Perezida Joseph Boakai, abadepite bawushyigikiye mu itora ryo mu kwezi gushize. Wongeye gutorwa na Sena ejo kwa kabiri n'amajwi 27 ku basenateri 29. Boakai ubu icyo akeneye gukora ni ukwemeza bwa nyuma. Ibi byakiriwe neza n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'imiryango itari ya leta yari yasabye ko abakoze ibyaha mu ntambara ebyiri hagati y'umwaka w'1989 na 2003 babibazwa. Abantu bagera mu 250,000 biciwe mu bushyamirane bwabayemo ubwicanyi bw'abantu kivunge, gufata ku ngufu n'ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. Komite y'ukuri n'ubwiyunge nyuma yasabye ishyirwaho ry'urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha abo bose bavugwaho kuba barakoze ibyo byaha, nyamara nta kigeze gikorwa kugeza Boakai atowe mu mwaka ushize. Urukiko nirumara gushyirwaho ruzatangira gukora muri Liberia rwubahiriza amahame mpuzamahanga rushyigikiwe n'inzego z'amahanga harimo n'umuryango w'abibumbye, ruzita no ku byaha bijyanye n'ubukungu. bamwe mu banyaliberiya barwanyije ishyirwaho ry'urwo rukiko bavuga ko ruzatoneka inkovu za kera kandi ko rushobora kubudizamo itegeko ritanga imbabazi rihubu ryafashije guhagarika ubushyamirane. Guverinoma ya Togo ejo kwa kabiri yimye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi uruhushya rwo gukoresha imyigaragambyo muri iki cyumweru, yamagana ivugurura ry'itegeko nshinga ryakuruye umwuka mubi ushingiye kuri politiki. Cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika yavuze ko nta gihindutse ku minsi ibiri y'imyigaragambyo irwanya ivugurura ry'itegeko nshinga hamwe n'icyemezo cya guverinoma cyo gutinza amatora ateganyijwe ku itariki ya 20 y'uko kwezi kwa kane. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iryo vugurura ari ikigeragezo cya perezida Faure Gnassingbé, umuyobozi w'igihugu uri ku butegetsi guhera muri 2005. Minisitiri w'ubuyobozi bw'igihugu Hodabaro Awate yavuze ko impapuro zisaba uruhushya rwo gutegura imyigaragambyo zitahagereye igihe kandi ko zarenze ku mategeko. Mu ibaruwa yaragize ati: "Kubera izo mpamvu, gukoresha imyigaragambyo yariteganyijwe tariki 11 y'uko kwezi kwa kane, iya 12 niya 13 uyu mwaka 2024 ntibyemewe." Ariko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Nationale pour le Changement ANC n'andi matsinda bavuze ko imyigaragambyo ishobora gukomeza uretse ko ibikorwa byayo bizagabanuka kwa gatanu no kwa gatandatu. Igisubizo cy'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nticyahise gisobanuka. Imyigaragambyo mu mihanda yaraciwe muri Togo kuva mu 2022 nyuma y'igitero mu isoko ry'Irome ubwo umujandarume yitwaga.
Urakoze Eugenie Mukankunshi, mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 na 93.3 i Karongi mu Rwanda. Mu Burundi ni ku minogo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hashize imyaka 30 Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yitabye Imana aguye mu ndege yari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6/4/1994 i Kanombe. Umupfakazi w'inyakwigendera Sylvana Ntaryamira aravuga ko kugeza ubu nta cyakozwe kugira ngo habeho ubutabera. Yaganiye na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Kuruya munsi narumvise umubabaro udasanzwe uko sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye moronke nkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe. Rero naraguye igihumura wari umubabaro mwinshi cyane.
Inyuma y'ico gihe imyaka 30 heze, ubutungane buri bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu?
Ntaho mbona iyo dosiye igeze. Nagiye ndakurikirana numvise byinshi. Harabaye ama enquete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya, uburyo bw'uko atanyishe n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri ku kwerekeye ikorwa ry'ijya ndege.
Iyo muvuga ko atanyishe muraronka ni ukuvuga ku ruhande rwahe rw'u Rwanda rw'u Burundi canke amakungu
hose cyane cyane amakungu, kubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi atawegamiye kugakora ayo matohoza bakamenya icishi abaperezida babiri, ariko ntibyigeze biba. Numve kidutangaza nuko ama enquete yakozwe n'abajije mu Bufaransa dufate babiri, ya mbere yakozwe na jije Jean-Louis de Brugière n'indi yakozwe mu nyuma iheruka gusohorwa na le juge Trevedic na Pou, ziri contradictoire.
Contradictoire no kuvuga ko zituzuzanya mukuri kwako izivuguruzanya he?
Ego mvuga ko zidahuje ivyo vyashitseko. Umwe yavuga ati indege yakorowe naba undi akavuga ati indege yakorewe naba naba urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera
uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi uri zina hazoza ukuri kumwe guhurijwe ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera Ntaryamira ga Madame Sylvain
ego cyane gose ikizere nticobura turizera gose turabandanya twizera uko kugira bivuga mu kirundi ukuri guca muziko ntigusha turizera gose yuko bitebe bitebuke imyaka bizomara ntayo tuzi mugabe bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona ukuri kwemewe na bose
mukizera ko kuzozana na makungu bice ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye
hariho hose ntitwovuga ngo bizova ha canke bizova hariya ko bye nije muri kazoza mugabo jewe numva mfise icyizere kwabo bose hazogera igihe bakarondera ukuri kuko turanyotewe ukuri cyane turibaza ko kuzotinda kuboneka turaza abantu benshi byabaye sibo ba mbere bishwe mugabo ugasanga ukuri kugiye kuboneka mu myaka 50 myaka 60 myaka 100 twebwe naho tutazoba tukiriho tuguma tufise icyizere kuko bizogenda kose ukuri kuzotinda kuja habona ugasino kugira ngo kutuzana nangaha
banyene indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira ariwe mushinga ntawe wanyu baratanze ico two kwita indishi ku miryango imwe imwe bavuga ko ariho abaronse n'abataronse byifashe gute mu muryango wa nyakwigendera mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi
cyandege uko twazumvise yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda yari asire nayo muri kompanyi ya Lyon de mu Bwongereza hanyuma kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi asiranse yo mu Rwanda yasomarwa gice cy'iyo ndishi cyari kigenewe mukuru w'u Rwanda nticashikirijwe aba umuryango wa perezida w'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyashimye kuba kuyifata ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cyari kigenewe imiryango itatu y'Abafaransa batwara ijya ndege hamwe n'imiryango itatu y'Abarundi bari muri ijya ndege yoyo yatanzwe twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo aduserukire turamuha manda hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi ubwo mugabo gusa ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na n'igihugu indishi yari igenewe umuryango wa perezida Habyarimana tuvyemera uko ushaho mu nyuma rero sonarwa ntituhe ibyemeza ko bamuhaye iyo ndishi dusha turatahura yuko yashimye kuyinyuruza
muzokora iki muzomuhebera
aya ntituzomuhebera ibyo byabaye kera ntitumuhebera twaragerageje ubundi buryo tuzobandanya tutizeye rwose ubutungane ko buzokora
ku ruhande rw'u Burundi naho ubwo bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze ari abatambukanye b'abakuru b'igihugu
jewe hariho amategeko arabivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyine bonyine bwabo ko ndasoma amategeko hanyuma itegeko rishasha ntarubu ryasohotse mu kwezi kwa kabiri 2020 muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishirahamwe mpuzamakunguni canke kandi kadi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kubironka kubera iyumvo
ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru ivyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera n'ica amategeko avuga
egome cyane muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyene atari abigenewe twebwe rero niho tugitahuka mu by'ukuri rero turacarondera kubibaza turaba ibyo babitwerekeye
Madame Sylvain Ntaryamira umutambukanyi wahoze ari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
Murakoze cyane.
President Cyprien Ntaryamira yari uwo mu muryango Sawanya Frodebu na nubu uracyasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abarashe indege yarimo bamenyekane kandi bashyikirizwe ubutabera. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganireho n'umuyobozi wa Frodebu Patrick Nkurunziza.
Twebwe mu mugambwe Sawanya Frodebu cyo turakora no gusaba leta ko nk'umugambwe nabyo twe kwishoboza arasiko duma dusaba leta ko dufasha kumenya ukuri iciye kuri leta y'u Rwanda tukamenya kuko uwagandaguye nyacyo yari Perezida Ntaryamira Cyprien. Leta niyo yadufasha kugira ngo ice kuri leta y'u Rwanda idufashe kumenya ukuri koko.
Muri iki gihe haze imyaka ya 30 murizeye ko ibyo musaba bizote babikumvirwa canke mugashika ku mugambi mwishinze wo kumenya ukuri.
Umugambi yaba mu gatira heza ari kurumbanwa nk'umugambi Sawanya Frodebu hacho twe kwishoboza kuko ni ibintu biraba igihugu. Ni umukuru w'igihugu yagandaguriwe agandagurirwa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva atari leta ku yindi bavuganye ibishoboka. Iyo umugambi Sawanya Frodebu ariwo utwara igihugu kumbure tuba twarabihejeje mugabo urumva gushika ubu tuguma dusemerera dusaba ariko ngira ngo impera n'imperuka bizokwemera.
Inyishu muhabwa na leta y'u Burundi muri iki gihe ni nk'iyi?
Gushika ubu nta nyishu n'imwe leta iraduha. Tuyiguma tuyisaba kandi tuzonanirwa n'umunsi n'umwe tuzokwamiza ko ngira mwana nakurikiye ko n'umupfasoni wa Cyprien ya Perezida Cyprien Ntaryamira yoba yarasabye na leta nka yose yagera akurikirana kugira ngo amufashe icyo kibazo bandikire ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mugabo gushika ubu nta leta n'imwe irashaka kumushyira icyo kibazo. Natwe mugambo rero turamufasha rwose umbereye gufashanya n'umuryango kugira ngo tugume twishuza rwose mpaka turonke inyishu y'icyo kibazo tumenye neza na neza uwaganda
Guye mu kigo Patrick Nkurunziza umufasoni wa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yarate akamu avuga ko gushika n'ubu indishi yoba yaratanzwe taramushikira icyo kibazo cyo cyifashe gute.
Yego natwibwe umugambi Sawanya Frodebu twahora twibaza neza na neza ko twibaza impamvu umuryango wa Cyprien Ntaryamira Perezida Cyprien Ntaryamira utarashumbushwa. Ujya natwe umuco neza neza twawurose ujya munsi twaremesheje conference publique niho twamenya neza na neza ko hari uwo bari bashinze gukurikirana urubanza rwabo ariwe yoba yaratwaye mahera yayibye imiryango itandatu. Naho rero nta kundi twabigenza aho nyine tugira ko dusaba iminsi yose leta n'ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukurikirana icyo kibazo. Twumvise ko umuntu yoba ari ko muri Congo mu gihugu cya Congo kibanye cya Congo naho nyine dusaba ko leta y'u Burundi yodufasha rwose kugira ngo uwo muryango ushumbushwe mbere na leta y'Uburundi ishumbushwe n'umugambi Sawanya Frodebu kuko twabuze twese.
Muba muzi igitigiri cy'indishyi cyatanzwe kigahabwa uyu mushikirizamanza muvuga ko yanyonoye ayo mafaranga?
Oya, gushika ubu nta gitigiri tuzi kubera umupfasoni wa Cyprien Ntaryamira ntiyigeze atubarira neza neza igitigiri. Yatubariye gusa uko byanyuzwe mu yanyurujwe mugabo umugambi Sawanya Frodebu. Gushika nta gitigiri cy'ayo mafaranga tuzi.
Mu gihe leta y'u Burundi itoshira mu ngiro iby'umugambi mugambwe Frodebu wifuza ikindi mubona mugambwe mwokora ni ikihe kugira ngo ibintu bije mu buryo eka indishyi iboneke eka n'abagandaguye Ntaryamira nyakwigendera Cyprien Ntaryamira bakwitwa intahe mu gahanga?
Kuri mugambwe Sawanya Frodebu ngumva gushika ubu nta kindi dushobora gukora. Tuzoguma dusemerera dusaba leta kandi nayo izotera ibyumva kubera umukuru w'igihugu araba na Frodebu gusa yari mu mugambi Sawanya Frodebu ariko yari umukuru w'igihugu yari umukuru w'abarundi bose. Tuvuga ko rero leta ntishobora kuguma iraba hirya idakora icyo kibazo. Ibyo izaho gifatanywe kubera n'abarundi n'uburundi bwabuze. Icyo ni ikibazo cy'uburundi n'abarundi kiraba leta y'u Burundi. Twibaza ko kuri mugambi Sawanya Frodebu nta yindi ishobora gukora ataguma dusaba dusemerera kandi turizeye ko yaha bikunze izokunda.
Mu kiringo gitoya yamaze ku butegetsi nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yarashaka kugarukana abarundi bose ku murongo abasaba ko bikwigenza neza aho bari hose icyo kivugo ciwe eka n'iryo ragiriwe byifashe gute mu Burundi uyu munsi.
Ego nk'uko muvuze Cyprien Ntaryamira aguma asaba ko kugaruka icyo twita discipline y'indero mu Burundi bose. Aya masaha rero navuga ko icyo bita indero discipline mu Burundi iyo yaratitutse buri wese nta muntu atabibona. Ubusuma burimo no gujenga nta magisomera ikintu bita ubutunzi bw'igihugu burigwa bariba basahura igihugu ari uko igihugu wasemerera abahanura ababuza ariko barasi iyo discipline nta n'igihe je nakarurero nutanga byantangaje cyane ko na ta discipline ikintu kigihugu uko nyakwiyendera president Simon Ndyamire yabyifuza narakurikiye neza mu kugirwa arabaza ati none aya masaha karaza bisagara cha Bujumbu ati naramubwiye agende gukubura kuri bata aya kuri bata musagara cha Bujumbu ara umucafu none nace kabiri gatatu usanga ntararikura ushobora mu kugirwa wenyine yivira mu biro aragenda hariya kuza kujya mu buyenye wenyine n'abamfasha bari kuburira isuku cyo cyatwiretse rero kuyo discipline yo itarahaba ariko byaratanga ariko no mu kuri gihugu cyangwa atachi yakurwa kubera ko urumva discipline ntayo yakurikije n'uburundi ntayo ihari dufatiye rero ku buriro bwinshi ariko nakaruka kamwe fashe kihuta tugiye kubutunzi hoho n'akamara maze
discipline ya Patrick Nziza ndabashimiye cyane rwose kukanya mu hari radio Ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inteko ishinga amategeko y'u Burundi yemeje umushinga w'itegeko rigenga amatora ku majwi 98 n'ibice bitatu ku ijana. Diane nini rahazwe
ku bashinga amateka 117 bitavye ibikorwa 115 nibo bagemeje mu gihe babiri batigeze bagira ico barivuga ko bishasha biri mu nteguro y'iryo tegeko harimo iduzwa rya faranga asabwa kuwitoza mu kibanza cy'umuguru w'igihugu yavanywe ku miliyoni 30 ashigwa ku miliyoni 100 nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Uyu ni nawe yari yaje gusigura iyo nteguro y'itegeko. Uzo kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka canke umukenguza amateka nawe azogirizwa gutanga imiliyoni 2 mu gihe uzo bashaka kwitoza ku rwego rwa commune we azosabwa 200,000 y'amafaranga y'amarundi. Nayo uzoba arongoye umutumba canke quartier ntazoba arekuriwe kuba mu ndongozi z'umugambwe wariwe wese kuri uwo mutumba nyene. Kubijanye n'imisi yo kwiyamamaza leta y'u Burundi yari yasavye yuko yovanwa ku ndwi zitatu igashigwa ku ndwi 2 ariko nyuma yo kurimbura ino ngingo mu namashinga amateka iyo misi yo kwiyamamaza yahavuye igumizwa ku ndwi 3 nyene. Amwe mu makenga yashikirijwe n'abashinga amateka bari bitabiriye ibikorwa by'ino munsi arimo ko amafaranga yo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ari menshi. Bamwe mu bashinga amateka bakavuga ko ibi bishobora gutuma hari abakumirwa mu matora. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu we agasanga nyabuna ayo mafaranga yadugijwe azotuma ico yise akajagari kagabanuka.
Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika.
Kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku Ijwi rya Amerika.
Mu muryango mw'iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Kwiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu Ijwi rya Amerika. Nabibabwiraga mu ngengo nkuru mu Rwanda ni umunsi wa kane w'icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu karere ka Rutsiro umurenge wa Boneza mu cyahoze ari komine Kayove harimbutse imiryango nibura 214. Gloria Tuyishimiye yagiye kuhasura nyuma y'imyaka 30.
Umurenge wa Boneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga 2,222 kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi. Imirimo yihariwe aha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse. Nyuma abatuye muri aka gace n'abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya Jenoside, kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu gihumbi 1994. Ijwi rya Amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe. Rurangwa Anselme, umwe muri bane baharokotse, ubu ni umugabo w'imyaka 56, yiciye umuryango akubukamo wose ndetse n'umugore we n'umwana.
Jenoside itangiye ku itariki ya 7 saa 12 za mu gitondo aha kuri centre wabonye yitwa Shusho niho hakorewe inama. Ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye no kwica Abatutsi bihita bitangira, kuko nk'uwo munsi saa 7 umugore wanjye n'umwana bapfuye. Igitangira uwo munsi bivuze ngo ni nangahe hapfuye abantu benshi uwo munsi. nabwe abatutsi benshi.
Kuri we gusigara ari Nyakamwe ni ikibazo kitamworoheye.
Urabona ni abantu benshi bapfuye. None ugasanga naho wasigaye usigaye wenyine. Kumwe kugenda uza ni ko imbaraga zigenda ziba nkeya. Kutagira umuntu wo kwitaho usibye leta y'umwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi. Ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho kuko imiryango yarazimye.
Ijwi rya Amerika kandi yaganiriye na Rurangirwa Eric utuye mu kagari ka Bushaka mu mudugudu wa Gaseke, nawe jenoside yamutwaye benshi kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga.
Urabona Kinunu ikikijwe n'ikiyaga cya Kivu, hanyuma urabona ishyamba rya Magaba, abantu bagabaga ibitero uretse n'abo twari duturanye ahangaha byaturukaga mw'ibyo bice aho twitaga mu Bukiga. Hanyuma kandi urabona ko nta bw'inyagamburiro dukoreza esanse tugerageza kwirwanaho, bazana imbunda n'amagrenade baradutera, abantu benshi barapfa, bagenda babica umugenda nyine bariyeri naturelle itwa ikiyaga cya Kivu, babura aho basambira aho bahungira.
Uyu Rurangirwa kandi dusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira. Ku rundi ruhande, Rurangwa Anselme we mu nzira y'umusaraba ava ko yanyuzemo ahunga, yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya Kivu gikikije aka karere ka Rutsiro. Icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka Karongi no mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo.
Hari abavuye ahangaha ko mbere iyo hazaga ibitero ushuma mbere y'uko jenoside ibaho, abantu bavaga bagahungira ahitwaga Imabanza, ubwicanyi bwaberagayo. Nuno bagirayo bagasanga hari umutekano, ubwo butero shuma byarangira bakagaruka. Aba babuze aho bahungira, bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe. Ubwo benshi nibo bagiye bagwa. Hari abageze ku Kivu hari agatwaro, hari n'abapfiriye kuri kiriya kirwa cya Nyamunini.
Ijwi rya Amerika yaganiriye kandi na Butera Yusuf utuye muri aka gace, yiyemera ko yari mu gitero cyishe abantu muri Boneza. Uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima.
Abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho, kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru, hari abirirwaga muri ako kazi nijoro igihe cyo guhunga, nabwo ababashe kugenda mbere bataragiye asigaye barayamennye, n'umuntu wabwo ufite umuzinga munzi akajyana umuntu, hari nk'abishwe bo b'imurama bagihungishije abantu. Ubwo byari ibintu byari bikomeye.
Ibibazo by'umwe n'ubwiyunge mu murenge wa Boneza kugezana n'uyu munsi biragaragara ku ikubitiro n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize. Urugero n'umuvandimwe Rurangirwa Eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka 30.
Ejo bundi nibwo twabonye umubiri we. Kandi ahantu mu rusisiro hatuye abantu benshi batahigwaga, tubahamagaza n'inama ngo baduha amakuru, ntawambwiye ngo wenda yishwe nande. Kandi twahoraga tuvuga tuti yaguye ahangaha, abantu babitubwira bacitse ku icumu, ariko biratangaje kubona barahunga bahahinga n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari. Ubu ni ukuvuga ngo ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu.
Ibibazo by'izungura nabyo ni ingorabahizi.
Ikindi kiriho nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura. Umuntu akaza ati njyewe n'igihe dufitanye isano ya bugufi, undi ati n'igihe dufitanye isano ya bugufi n'uyu muryango wazimye, naho n'abandi basigaye hakazamo amakimbirane ashingiye kuzungura. Dore niyo musaza muri Nyarwanda yaraburana nyaburana n'umuntu bana ba murumuna we kuzungura. Abantu bagombaga kuba bahuje bava inda imwe.
Umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yibuka mu karere ka Rutsiro Nyensenga Philippe yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo kubishe n'abiciwe,
kandi bikaboneka mu baturage bivuga ngo bagombye kuba batanga ayo makuru.
Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda igaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya 84% guhera mu mwaka 2020. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ukebeye umusaza aramwokereza. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Amahoro n'imigisha waho muri hose ku isi, dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba. Muraho muraho murakoma, muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika.
mudende rwa mudere ni nagacari cari kashira ngo kamazi makano